Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro miriwe gute, muratwumva tango maze kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Diane ninahazwe ninjengiye kwashikiriza ano makuru. Abagwiza tunga baturuka mu bihugu bigize umuryango wa Buraya bagiye kuzana imitahe yabo mu Burundi izoshira imbere imigambi y'iterambere ry'abakenyezi.
Mu bijanye n'urudandazwa kuzana abagwiza tunga bava muri ibyo bihugu no gushyira imbere uruhara rw'umukenyezi n'umukobwa mu bikorwa by'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ubu rero dutandukanye tuvuga yuko tuzobandanya ibiganiro.
Albert Shingiro ni waramutswa ubushikiranganji bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Abagwiza tunga baturuka mu gihugu cy'u Faransa bipfuza kuzana imitahe yabo mu Rwanda no mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ido nido ni handi hato. Muyimikino na sport mu Rwanda kazi Salima Mukansanga ari mu basifuzi bazohagarikira imikino y'igikombe cy'isi muri uno mwaka. Urusiya bwemeza ko abasirikare ba Ukraine barenga 170,000 bishikanye. Ibyo ni dano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase muri hafi ya maradio yanyu. Ariko tuyahere ku by'umunyarwanda kazi Salima Mukansanga yatoranijwe nk'umwe mu bazohagarikira inkino z'igikombe cy'isi mu kwezi kwa 11 uno mwaka. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi atubwira ibindi kuri ino nkuru.
Nubwa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu rwego rw'abagabo, FIFA itoranyije n'abasifuzi b'abagore. Bazaba ari batandatu ku basifuzi 105 bose FIFA yatangaje. Batatu muri bo Salima Mukansanga wo mu Rwanda, Stéphanie Frappard wo mu Bufaransa na Yoshimi Yamashita wo mu Buyapani bazaba ari abasifuzi bo hagati mu kibuga, ni ukuvuga ko bazayobora imikino. Abandi bagore batatu bakomoka muri Brazil, Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo bazaba bari mu basifuzi bungirije bafasha abo mu kibuga hagati bo bari ku ruhande rwacyo. Mukansanga afite imyaka 33 y'amavuko, yabaye umugore wa mbere na mbere mu mateka wayoboye umukino mu gikombe cy'Afrika cy'ibihugu mu rwego rw'abagabo cyakiniwe muri Kameruni guhera ku itariki ya 9 y'ukwa mbere kugera ku itariki ya 6 y'ukwa kabiri muri uyu mwaka w'2022.
Thomas Kamirindi. Feneas Munyarugarama nawe yaronderwa n'ubutungane mpuzamakungu w'umwagiriza ibyaha bya jenoside yapfiriye mu buhungiro.
Feneas Munyarugarama yari afite ipeti rya lieutenant colonel mu ngabo zari z'igihugu kugera mu 1994. Icyari urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda TPIR rwamushakishije kuva mu 2002 rumukekaho ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu cyane cyane Intarama n'Inyamata mu karere ka Bugesera, ariko ntiyigeze atabwa muri yombi. Mu itangazo yashyize ahagaragara umushinjacyaha mukuru w'urwego rwasigariyeho TPIR Serge Bramert avuga ko iperereza bakomeje gukora ryerekanye ko Munyarugarama yapfiriye ahitwa Kankwala muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa kabiri 2022 azize urw'ikirago. Bramert yabitangaje nyuma y'andi makuru yatanze muri iyi minsi ku rupfu rwa Major Miranya Pote wari komandant w'umutwe w'abasirikare barindaga Perezida Juvenal Habyarimana kugera mu 1994. Miranya yaguye muri Zimbabwe nawe azize uburwayi.
Ageze hirya nino ku isi kw'indi migabane, Urusiya bwemeza ko abasirikare ba Ukraine barenga 170,000 bamaze kwishikana mu maboko yabwo. N'ubu turacari kumwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Aba basirikare bari bamaze igihe bagotewe mu ruganda rw'ibyuma rwa Azovstal mu mujyi w'icyambu cya Mariupol mu burasirazuba bwa Ukraine. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko 170,000 bashyize intwaro hasi baritanga. Komite mpuzamahanga ya Croix Rouge CICR ivuga ko ari imfungwa z'intambara. nkuko amasezerano mpuzamahanga yo mu 1949 ayiha ububasha bwo kubakurikirana Uburusiya bwarayemereye itangira kubabarura no kwandika imyirondoro nk'amazina yabo itariki y'amavuko na bene wabo ba hafi seise bisobanura ko bene aya makuru azayifasha nyine kuzakurikirana aba basirikare no kuzajya imenyesha imiryango yabo amakuru yabo naho leta ya Ukraine itangaza ko ifite umugambi wo kubagurana n'abasirikare b'Abarusiya bafatiwe ku rugamba Uburusiya niburamuka bubyemeye
President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yahagurutse i Washington DC uno munsi agiye mu rugendo rwe rwa mbere muri Aziya azogendera Korea y'Epfo n'Ubuyapani ikimujanye n'iki gatoma
I Seoul President Biden azagirana inama ejo kuwa gatanu na mugenzi wa Korea y'Epfo Yoon Suk Yeol uzaba amaze iminsi 10 gusa ku butegetsi mu byo bazaganiraho Korea ya Ruguru iri ku murongo wa mbere kubera intwaro za kirimbuzi irimo igerageza muri iki gihe n'icyorezo cya COVID-19 kirimo kiyogoza umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azava i Seoul ajye i Tokyo aho azagirana inama ku cyumweru n'abandi bayobozi bahuriye mu cyo bita Quad abo ni ba minisitiri b'intebe b'Ubuyapani, Ubuhinde na Australia. Kuri uyu wa Australia ariko izina rye rizamenyekana nyuma y'amatora azaba kuwa gatandatu agomba gukiranura minisitiri w'intebe ucyuye igihe Scott Morrison n'uwo bapiganwa Anthony Albanese. Quad igamije guhangana n'Ubushinwa mu karere k'isi kitwa Indo-Pacifica no gukora ku buryo imihanda n'imiyoboro yo mu nyanja iba urujya n'uruza nta ntambamyi.
Arakoze mugenzi wacu Thomas Kamili ndi kureba makuru yose yadutorokanirije ijyanye no kwisa akaba yaje kudushikiriza yo n'ayandi mushobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook yacu YouTube na Instagram ni VOA radio yacu mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Tuyahera ku imigenderanire hagati y'ibihugu abagwiza tunga baturuka mu bihugu bigize umuryango wa Buraya bagiye kuzana imitahe yabo mu Burundi uwo muryango nawo ibice 85% by'amafaranga uhu Burundi uyashe mu gisata cyo kunganisha ibitsina no guteza imbere abakenyezi ibi biri mu byuserukira umwe bwa Buraya mu Burundi n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu bumvikanye ko inyuma y'ibiganiro byabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuno wa kane mugenzi wacu Roger Kaneza atubwira ibindi
Ibiganiro bitunganijwe ku nshuro ya kane ibya mbere bikaba byatanguye mu kwezi kwa kabiri umwaka uheze kandi byose bikabera ku murwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi Bujumbura impande zose zeje kuvugana mu mwiherero w'amenyesha makuru babanje gusohorwa zavuze ko zaganiriye zinama rimwe umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro yatangaje ko bihimbaye kubona bino biganiro bitari bivuga ku bihano ahubwo ku migambi y'iterambere no gufashanya mu kwiteza imbere nahatemeye ibibazo by'amenyesha makuru yabuvuriye ku byo bashitseko
na cyane cyane mu bijanye n'urudandazwa kuzana abagwiza tunga bava muri ibyo bihugu no gushira imbere uruhara rw'umukenyezi n'umukobwa mu bikorwa by'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi ubu rero dutandukanye tuvuga yuko tuzobandanya ibiganiro n'ibiganiro bijanye n'amategeko agenga amasezerano yagizwe hagati y'ibihugu bya Afrika Karayibe na Oseani n'ibihugu by'umuryango w'umwe bwa Burayi ibyo biganiro rero kumbure mwashe kwibaza ati none ko bakuye ibihano none muguma muganirira iki ibiganiro yo byamaho kabiri mu mwaka tuzoyibandanya kugira ngo dushobore gukorana dutsimbataze imigendane hagati y'ibihugu byacu n'abene gihugu bacu bashe kubona akarusho
Claude Bocu aserukira umwe bwa Buraya ari kumwe n'abambasadori aho baserukira bimwe mu bihugu byo mu muryango mu Burundi yikeje anakeza umushikiranganje ishingiro ku ntambwe bageze ko yaciye amenyesha ubigisata amafaranga menshi ahabwa u Burundi yazoshirwamo
On a aussi parlé de la volonté de l'Union européenne.
Twanabuganye ku cyifuzo cy'umwe bwa Buraya cyo kubika 85% z'imigambi yacu mu Burundi yerekezwa ku bijyanye no kunganisha ibitsina. Twanabuganye no ku byerekeye ukwisubiza umutamana ku Burundi mu karere no ku mugabane. Niko Bocu yavuze ariko nubwo batishuye amenyesha makuru kugira amenye neza ku umwe bwa buraya bwa kiringingo y'u Burundi yo kwifatanya n'u Burusiya amatora yo kubukura mu kanama ka ONU kagira bate akazi na muntu w'Igeneve mu Swiss mu minsi heze bocu yamenyesheje ku kibazo cy'indwano hagati ya Ukraine n'u Burusiya kimu byaganiriweko
nous avons eu des échanges sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ses conséquences de
twaganiriye ku iterwa rya Ukraine n'u Burusiya n'ingaruka zaryo mu isi yose haba ku iduzwa ry'ibiciro n'ikena ry'ibifungurwa ihungabana ry'ubutunzi muri rusange n'izindi ngaruka ku baba mu isi bose baba Abarundi n'abandi niko yashikirije imigenderanire y'Uburundi n'umwe bwa Buraya yari yatosekaye kuva mu ntango z'ihumbi 2016 uwo mwaka ibihugu 27 bigize uwo muryango byafashe ingingo yo kutongera guha imfashanyo leta y'Uburundi bicisha mu mashyirahamwe yigenga n'ibisata bya ONU ibyo byatumye haba ukutumvikana gukomeye hagati y'ubutegetsi bwa Gitega n'umwe bwa Buraya ku ntwaro ya nyakwigendera president Pierre Nkurunziza inshuro zitoharurwa leta n'amashyirahamwe yo hagati mu gihugu baratunganije imyiyerekano yo kwiyamiriza umwe bwa Buraya babwagiriza gushaka gukomeza guha impigi abashatse guhirika ubutegetsi mu kwa gatanu 2015 no kurondera gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu umwe bwa Buraya bwavuga ku icyemezo bwafashe cyatewe niho nyango wajya gatya kazi na muntu yibonekeje mu gihe hari imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cya nyakwigendera Nkurunziza cyateye impari uwo mwaka nyene bwemeje ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bahohotewe n'inzego z'umutekano zari zijejwe kubakingira ibintu byagiye gusubira kuja mu buryo buke buke nyuma yo kuja mu mabanga kwa president Evariste Ndayishimiye mu kwa gatandatu 2020 aho we n'umushikiranganji wa mbere bakiriye akatari gake intumwa z'umuryango w'umwe bwa Buraya zirangajwe imbere n'umuserukizi wabwo mu Burundi Claude Bocu mbere Bocu we ntibyamuguye nabi no gusaba umubonano umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Standard FDD ibyatangaje benshi bibaza ko ikinogo cyo kutumvikana hagati y'izo mpande zibiri ari nyenga itozibirwa naho imigenderanire y'u Burundi n'umwe bwa Buraya irikiranagurwa hari abategetsi babiri b'abarundi bagifatiwe ibihano n'uwo muryango kugera kwa 31 ukwezi kw'icumi mu mwaka yavendera ko buca mushikanganji yajeje intwaro yo hagati n'umutekano hamwe na Godefroid Bizimana yajejwe gutunganya ingendo mu biro kwa president abo bafatiwe ibihano bitewe n'ibyaha bikekwa ko byo guhohotera bari mu myerekano mu 2015 mu gihe wa mbere yari umuhanuzi mwishikira wa perezida jejwe ibibazo by'igipolisi uwa kabiri nawe akaba icegera cy'umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika
Eloge Urikaneza abagwizatunga baturuka mu gihugu cy'Ubufaransa bifuza kuzana imitahe yabo mu Rwanda no mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuno wakani abagwizatunga bahuye n'abakorera mu Rwanda kugira ngo baganire ingene bokora hamwe ku nyungu z'ibihugu byombi ino nkuru ni mugenzi wacu Pia Claver niyo nkuru y'Ikigali mu Rwanda yayidukurikiraniye
Abagwizatunga baturuka mu gihugu cy'Ubufaransa bemeza ko mu Rwanda na karere k'ubuseruko bwa Afrika hakiri bisata byinshi byo gushiramo imitahe haba mu rudandazwa canke gushinga amahinguriro ibi babishikirije aho bari kumwe n'abagwizatunga b'abanyarwanda kuri uyu wa kane mu nama yo kurabira hamwe ingene bokorana mu kwagura imipaka y'ubucuruzi umushikiranganji w'ubudandaje n'amahinguriro mu Rwanda Beata Habyarimana yabakiriye yababwiye bisata bikuru bikuru boshiramo imitahe
hari sekta zitandukanye bifuje gukoreramo hari ubuhinzi no gutunganya va mu buhinzi ariyo agroprocessing hari byanye n'ingufu energy harimo ndetse no kuba bashyiramo amashanyarazi akoresha izuba atangirika hari byanye na business anashobora gukora mu byanye n'ubuganga yaba ari gutunganya ibitaro cyangwa se ari ibikoresho byo kwa muganga ubyo ushobora kuba byakoreshwa harabaje batandukanye baryango yo bashora imari bakorana na Rwanda Finance abakora na Social Security RSSB ariko by'umwihariko navuga ko kuvaho tugenda tuzamura imikoranire y'ubucuruzi n'igihugu cy'Ubufaransa hamaje kuza amatsinda atandukanye azareba aho babasha gukorana n'abikorera bo mu Rwanda icyo tubasaba kenshi ni ugufatanya n'abanyarwanda mu gutangiza imishinga yabo nk'uko natwe twatangiye tujyayo urujya n'uruza rw'abikorera mu Bufaransa no mu Rwanda
mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yaragendeye u Rwanda yemera uruhare igihugu ciwe cagize mu itegurwa n'ishyirwa mu ngiro ry'umugambi w'ihonyabwoko ryahitanye abatutsi barenga umuriyoni mu mwaka w'igihumbi 1994 ubuserukira Ubufaransa mu Rwanda Ambassadeur Antoine Anfre yabwiye ijwi ry'Amerika ko kuva ico gihe imigenderanire yifashe neza ndetse ko aricyo gituma abagwizatunga b'Abafaransa bifuza gukorera mu Rwanda
Il y a aussi un contexte politique qui est favorable, hein. Vous savez qu'il y a notre président.
Ati byose bifite imizi muri politiki Afrique. Murazi ko umukuru w'igihugu bu Faransa Emmanuel Macron aherutse gusubira gutogwa yari umutima amenyo akemera gusubiza hamwe no Rwanda n'uruhara rw'u Faransa muri genocide yakorewe abatutsi rukemegwa akanagendera iki gihugu agasaba imbabazi gutyo umubano gasubira kuba mwiza. Byumvikana ko nibindi bisata bibwirizwa gukurikira iyo nzira nk'urudandazwa amahinguriro n'ibindi bisigura kandi ko tudashaka gusubira mu byabaye kera ahubwo ko twifuza gutera imbere kandi no mu by'ubutungane ntitwicaye kuko murazi ko nk'ubu hariho umwe mu bakekwa ko ihonyabwoko rora bucibaruta yahoze atwara prefecture ya Gikongoro ubari imbere y'ubutungane mu Faransa n'abandi bazokurikiranwa
en France. Donc on continue à travailler sur ce plan-là.
Il est où rero ryabagwiza tunga babanyarwanda n'abafaransa ryateguwe n'urugaga wabikorera utwabo mu Bufaransa no mu Rwanda ndetse n'inzego za leta zitaho urudandazwa mpuza makungu muri byo bihugu. Ludovic Prevost umuyobozi w'urugaga rw'abafaransa mu karere ka Afrika y'ubuseruko Business France yemeje ko intumbero ari gukorera mu karere kose biciye mu Rwanda.
L'objectif de cette mission c'est effectivement
ati ntumbero y'izingendo zacu no kugira bamwe bamenyane n'abagwiza tunga muri aka karere abandi babona ibisata bozanamwo imitahe abandi nabo bakorane n'amahinguriro ahari haba mu Rwanda canke mu karere k'ubuseruko bwa Afrika. Twashatse ko mu Rwanda tuhagira icicaro gikomeye kuko leta irorohereza abagwiza tunga bazanye imitahe kandi hari byinshi byo gukora mu rudandazwa n'amahinguriro nko mu byerekeye amagara y'abantu amazi ubutare amasoko ntanga nguvu inyubako n'ibindi gutyo akarere kose tukajemo
en même temps qu'ils sont ceux du secteur privé français.
Mu ntango z'igendwi uwo mugwi w'abagwiza tunga bafise amahinguriro bagakora n'urudandazwa mpuzamakungu bari bagiye mu gihugu cya Tanzania aho bamaze iminsi itatu baganira n'abagenzi babo mo muri icyo gihugu basigura ko Tanzania ari umuhoro ukomeye kuko icyo gihugu gikora ku ibahari ya Indiano ahari kivuko cya Dar es Salaam gica ko ibidandazwa hafi nka byose bivuye hanze ya Afrika bigiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ikigo cy'igihugu kijeje iterambere RDB cerekana ko urudandazwa hagati y'u Faransa n'u Rwanda rwagiye rutera imbere mu myaka cumi iheze rwavuye ku mafaranga y'amanyaburaya angana n'imiliyari 13 n'igice rushika ku miliyari 25 y'amayero mu mwaka w'2019. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bwishwi rya Amerika.
Nuko rero muramenyereye ko akarakaziki ko mu kiganiro muri sanga mukurikira kuva kuwa mbere gushika ku munsi wa Mungu. Mugenzi wacu Frederic Mundikije turi kumwe ku murongo wa telefone niwe jo muzi wa muteramanyi. Frederic mwiriwe.
Uraho Diana.
Ego turakomenda shima. Ejo uri kudutegura ibiki muri sanga?
Ego uko ubivuze ejo ni kiganiro muri sanga. Mu kiganiro muri sanga rero tuzovuga ku ndamaho hamwe ibiganiro bibandaranya guhuza leta ya Republika ya demokrasia ya Kongo hamwe imirwi itandukanye yo muri icyo gihugu. Nuko mwazumvise rero mu minsi iheze abategetsi baserukira ibihugu bya Buraya, Amerika, Ubwongereza hamwe n'Ubushinwa barakoraniye ku cyicaro cy'inteko zijejwe gucungira umutekano mu gihugu cya Repubulika ya Demokrasia ya Kongo MONUSCO kugira batere intege perezida wa Kongo Felix Tshisekedi kandi bamukeze ku twigoro tw'amahoro no ku biganiro byo kugarukana umutekano mu gihugu cyiwe biherutse kubera i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Uti abatumiye ni bande? Icyo ni ikibazo muri ko ushaka kumenya Diane, nibyo?
Ego turashaka kumenya aho umuzo yaga.
Nibyo, abatumiye bacu barimo rero n'abahinga banonosoye politiki yo muri icyo gihugu hamwe n'abanyekongo bavuka mu ntara y'ubuseruko bwa Kongo. Turabararitse mwese.
Murakoze Fredi, tuzosubira ejo saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda.
Urakoze Diana.
Ego, Frederic rero ejo azobatumira kuri Facebook kugira ngo murungike ubutumwa bwanyu hanyuma n'ama nimero yanyu tubahamagare saa 10. Facebook yacu ni VOA Radio yacu. Mukanya turaca tubandanya n'amakuru. Igice cya kabiri cy'ano makuru yacu n'ubundi turabandaniriza mu karere k'ibiyaga bigari. Ikigo kijeje gukora ubushakashatsi n'isesangura kuri politike za leta mu Rwanda cemeza ko hagati y'umwaka w'2020 na 2021 ikiza cya COVID ya 19 cagize ingaruka zikomeye ku butunzi bw'abanyagihugu ba mu gihugu cy'u Rwanda. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa ara tubwira ibindi handi hato ariko reka tubanze tuje gato mu vyugorozi ahikiza chateye mu nka mu buraruko bw'u Burundi kigatuma zipfa ku bwinshi kandi zigwaye kumwe abantu basabwa kuda hirahira ngo barye inyama z'inka batazi icazishe. Desire Hatungimana adufitiye ibindi kuno nkuru.
Abakoze ubushakashatsi bavuga ko bibanze cyane ku mibereho y'ingo mu mujyi wa Kigali n'indimi gitandatu yunganira umurwa mukuru. Basobanura ko basanze icyorezo cyaragize ingaruka zikomeye mu nzego hafi ya zose z'ubuzima bw'igihugu. Bwana Jean Baptiste Nsengiyumva, umushakashatsi mukuru mu kigo IPARI, avuga ko mu babasubije hari abumvikanisha ko bataye icyizere cy'ejo hazaza.
Bamwe batubwiraga ko babona bishobora kuba byiza mu gihe kizaza.
Muradutunga mwumvise ko twari tugiye mu by'inka ariko inkuru ya Eric Bagira ubusa nubwo twari tubona itarashika yamaze gushika. Ni ikigo kijeje gukora ubushakashatsi n'isesangura kuri politike za leta mu Rwanda cemeza ko hagati y'umwaka wa 2020 na 2021 kiza cha COVID-19 cagize ingaruka zikomeye mu butunzi bw'abanyagihugu ba muri ico gihugu. Eric Bagira ubusa.
Abakoze ubushakashatsi bavuga ko bibanze cyane ku mibereho y'ingo mu mujyi wa Kigali n'indimi gitandatu yunganira umurwa mukuru. Basobanura ko basanze icyorezo cyaragize ingaruka zikomeye mu nzego hafi ya zose z'ubuzima bw'igihugu. Bwana Jean Baptiste Nsengiyumva, umushakashatsi mukuru mu kigo IPARI, avuga ko mu babasubije hari abumvikanisha ko bataye icyizere cy'ejo hazaza.
Bamwe batubwiraga ko babona bishobora kuba byiza mu gihe kizaza, abandi ugasanga basa n'abataye icyizere bavuga bati turabona ntacyo COVID izahinduraho. Bakomeza kubona lockdown bakabona variant zindi za COVID zigenda ziza ukabareba muri rusange ukabona basa n'abatagifite icyizere ko hari igihe bizajya mu mutuzo cyangwa se no mu bihe byari bisanzwe. Yewe hari n'abavuga ko batazi uko ejo hazaba hameze bitewe n'uko kwiheba no gutakaza icyizere.
Uyu mushakashatsi akomeza avuga ko abicyorezo cya COVID-19 bigaragara ko cyarushijeho gushegesha ari abikorera utwabo mu rwego rw'ubucuruzi. Imijyi ikora ku mipaka aho abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka yarushijeho kugorwa, na cyane ko yagiye ishyirirwaho ingamba zihariye zo kukirinda.
Dukora ubushakashatsi twagiye tureba n'uburyo imijyi yagiye yibasirwa bitandukanye n'indi mijyi, aho twasanze cyane cyane nk'umujyi wa Rusizi n'umujyi wa Rubavu mu bijyanye cyane na income, amafaranga abantu binjiza mu muryango yaragabanutse cyane kuruta indi mijyi cyangwa n'utundi turere.
Madamu Eugenie Kayitesi ukuriye ikigo cy'ubushakashatsi n'isesengura kuri gahunda za leta asanga ari ngombwa ko hajyaho gahunda zigera no kubakora ibibinjiriza mu buryo buciriritse.
Ubushakashatsi bwatweretse ko habayeho ingaruka za COVID cyane ku mago. Muri icyo gihe abantu babuze akazi, muri icyo gihe business zarafunze. Turavuga tu rero n'impamvu gahunda za leta zikomeza zigira hasi zirebe ba bantu kuko bagize izo ngaruka bakomeze, kuko COVID ntirarangira turacyarimo, kandi nubwo tari muri lockdown business nyinshi zagezweho ingaruka.
Mu bihe bitandukanye mu biganiro twabagejejeho ku ngaruka z'iki cyorezo byumvikanaga ko gisa naho ntaho kitageze. Aha twaganiraga n'umuturage ucuruza mu isoko rya Huye mu majyepfo y'u Rwanda.
Wese amaso naguha ibanza birera, nta bantu bagihari, abantu barahombye, nawe rebere nta mukiri urimo, no gushyira rero mu mashifti nabyo byagize ingaruka ku bantu, igisoro barahombye, ahubwo ni mudutabare.
Uvuze ibyo bintu harawe bishobora guhita bitera ubwoba?
Nta bwoba, ni igihugu cyose cyangwa n'isi yose nta cyorezo kitagezeho. Mu bukungu bwarahungabanya ahantu hose, nta muntu utabibona, nta muntu utabizi.
No mu burengerazuba naho hashyizweho ingamba zihariye, amarira yakunze kumvikana ku babeshejweho n'ubucuruzi. Uyu ukora ubucuruzi bw'inyama bwambukiranya umupaka wa Bukavu yabwiraga Ijwi rya Amerika ko bwazambye.
Bo abakongomani bakiza kwabagaga nk'inka ijana na makumyabiri zikanarangira, ariko ubu makumyabiri ntizijya zishira. Tubaga nka 40 tukaboreza nka 20 cyangwa 15 tugasigarana 5 kamembe, n'izo 5 ntizishire, n'izo 20 twohereje amafaranga ntituyabone, mbega twahuye n'icyombo giteye ubwoba.
Kuri ibi bibazo guverinoma y'u Rwanda igatangaza ko bizagenda bikemuka ihereye ku kigega nzahurabukungu yamaze gushyiraho. Mu cyiciro cya mbere yashyizemo $100,000,000 z'amadolari, mu gihe mu cyiciro cya kabiri naho hazaba harimo $250,000,000 z'amadolari, ni ukuvuga asaga $250,000,000 mu mafaranga y'amanyarwanda. Byatangajwe na Bwana Edouard Ngirente, umukuru wa guverinoma.
Ndagira ngo nshimangire ko guverinoma irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo ubukungu bw'u Rwanda n'urw'abanyarwanda bwe guhungabana cyane, nubwo tuzi ko hari ibibera ku isi tudafiteho control, ariko hano imbere mu gihugu dukora ibishoboye kugira ngo abaturage bacu tudahungabana cyane.
Ubushakashatsi shakashatsi bwa ipari bwakozwe ku ngo zisaga 2000 bushingiye cyane ku byiciro by'ubudehe buri wese abarirwamo abagera kuri 89% kwijana bemeje ko COVID yabibasiye batera ubukene bukabije abaryaga ruko bagize icyo bakora kinjiza amafaranga yagabanutse kuri 60% ni mu gihe abatakaje imirimo bo babarirwa kuri 50% n'ubushakashatsi bateganya gukora mu gihe cy'imyaka 3 icyakora imibare itangwa n'ubutegetsi yo ikomeza kwemeza ko ubukungu bw'u Rwanda mu mwaka ushize 2021 bwazamutse ku gipimo cy'19% kandi bwitezweho kuzamuka kuri 6% muri uyu mwaka yakabagira ubusanzwe rya Amerika ikigali
Eric bagira ubusa urakoze inkuru rero na nemeye mukanya ya Desire Hatungimana igaruka kukiza cateye mu nka mu buraruko bw'u Burundi ico kiza gituma inka zipfa ku bwinshi kandi zigwara kumwe abantu basabwa kudahirahira ngo barye inyama z'inka batazi icazishe Desire Hatungimana duga kumurire
izo nka zifatwa ziva maso muzuru zigashuha cyane bikanka ko zirya zigacika intege n'amaganga yazo akaza asa nk'ayavanze n'amaraso nk'uko bene bitungo babivuga iyo zifashwe ntiziteba gupfa kuko atamuti abajejwe bitungo bafise baziha biturutse ko ibyo bimenyetso bataramenya indwara zose bitera kuri uno wa gatatu umuyobozi mukuru w'ubworozi mu bushyiranganji bw'uburi nyir'ubworozi Nkurunziza Serge yarishikiye mu ntara ya Ngozi kugira arabe uko icyo kiza cifashe yamenyesheje ko abahinga bamaze kubona mu bipimo bafashe indwara imwe yitwa amakore Brucellosis bovine mu rurimi rw'Igifaransa ariko ko ibipimo bikibandanya kugira amenye neza izo ndwara n'inyene bo zivura
kuraraba amakore ibimenyetso byaya hanini yoyo nta byo byuko igitongo kivu umuntu hanini uhura birimwo byumvikana rero yuko hari ikindi cyabiteye ari navyo dushobora kurondera cyane kuko hari indwara nyinshi uhura zihuriye ku ico kimenyetso icyo gituma rero bisaba ubuhinga bwimbitse kugira ngo dutange neza icyatumye by'ukuri cyateye iyo ndwara mu aka karere
ibyo byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ubworozi aborozi byabahumurije kuko ibitungwa byabo byariko birabaho nako barafise n'ibyo basaba abajeje ubworozi mu Burundi aba ni bamwe mu borozi bo mu ntara ya Ngozi baganiriye n'ijwi rya Amerika
twebwe nk'aborozi turumva dutekanye gatoya turanezerewe rero nk'ubu ko twatanguye kubona yuko bashoboye gutora iyo ndwara iyo ariyo nibaza yuko batayo ndwara bashobora guca barumenya n'imiti yo gushobora kuzivura cyagaseseshwa mu muriro nk'ubu twatanguye kurema
ahubwo twari dufise ubwoba bwinshi cyane kubera izo nka zifashwe zica zipfa tugoma tubona izipfa kandi nta miti yayo twari ko turabona ubu rero turahumuye cyane ahubwo twasaba ababijejwe yuko bodufasha bakarondera imiti kugira ngo dushobore kuvura izamaze gufatwa izitarafatwa nazo namba binashoboka baduhigira n'urucanco
iyo nkuru tukiyumva aduhumurije twiyumvira yuko ikibazo giye gutorerwa umuti twasaba rero n'ukuri baturongoye kuko bama badufasha bagerageze kuko benshi barahahombeye n'igihugu kije kirahahombera urabona ko abahora badandaza inyama abadandaza inka barabatanga amakori maze amakori nayo gafasha igihugu
uwo muyobozi mukuru ajejwe ubworozi mu bushyiranganji bw'uburimyi n'ubworozi asaba ashimitse abanyagihugu baba mu turere turimwo iyo ndwara kutarya inyama z'inka no kunywa amata y'inka zamaze kwandura anasaba kandi abajejwe amagara y'itungwa mu makomine kwama bagavye inka yose ipfuye ko boca bihutira kuyihamba bagira ko bapoma naho bayihambye
nuko ari abashobora kwikika mu kiza bakabona igitunga kigwaye bagaca bakibaga ibyo rero ni bibi cyane umuntu akiriye atazi neza icyacishe yuko ashobora kugira ibibazo by'amagara kiranoneho mwico gihe ibyo bica bituma iyo ngwara ikwiragira ijya nino kuko hariho wayigikoze ko mu kukibaga hariho utwaye inyama hariho uciye impande araba byumvikana wowe wese kwa cyatiyenda atwaye mugera mu kandi gace katari bwafate cyanki mwiraro giwe
mu kurindira ko aboneka inyishyo ku bipimo byose byafashwe mu ntara ya Ngozi babaye barafunga isoko y'inka yo mu Vyegwa kandi bikabibujijwe kubaga inka Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana niwe duce dusozera ko makuru yacu yino mugoroba ariko imbere guhana gahindukira ngende ndabibukije muri make ku munyarwanda kazi Salima Mukansanga yatoranijwe nk'umwe mazo hagararira inkino z'igikombe cy'isi mu kwezi kwa 11 uno mwaka mwavyumvise kandi muri ano makuru uburusi yabwemeza ko abasirikare ba Ukraine barenga 170,000 bishikanye mu minwe yabwo aya makuru yose mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio chuvewa akaburungu.com yakoze Jodeni Cubahiro yegeranije amajwi n'ibiganiro byose mwari ko murumva muhinga bw'ivyuma ingenieur Justin niwe tosoyi amajwi yacu kugira ngo abashikire atankomanzi nanje mwumva kuri mikro na Lidiane ni nahazwe ku izina rya bagenzi bacu bose tuyipfurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha Frederic Nkundikije nawe wakoze kuduhagararira mugire rero ijoro ryiza mu banyu no mu byanyu kuri bamwe weekend zitanguye tuzosubira.